bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ntuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika sitamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatano muri kumena Joe Diane na Hazwe ndongo ya makuru ino mwanya
twebwe nk'abantu no muri campagne twigishije gutora ego twabyakiriye neza kuko umuntu ndakaje dufite kuva ku rwego rw'igihugu umugambo we wacu twa twizihanye cyo kwigisha ego nicyo gituma rero twebwe atagishatse ko twakwiteze ko ego n'ubundi keza gutsinda.
Yuniste Verino Nkunzimana aramutse umugambwe sawanya Frode Bunyakuri iragigandadaye wemewe n'amategeko yigishije kwemeza ihinyanyuga ry'ibwizwa nshingiro mu gutora ego.
Turiko turegeranya ibiharuro nk'amapeva twashoboye kuyaronka turabi yuko bihura n'ibyamaze gutangwa nyuma yaho ibiharuro tumaze kubibona kuno bimeze tubonye uko tutadushingisha urubanza kuko tubona yuko habaye amanyanga menshi cyane muri amatora.
Uyu nawe ni Oscar Nizigimana we arongoye urunani amizero y'abarundi mu ntara ya Kirundo mu Burundi nyene aratanga insigiro n'igituma batashimishije n'ivyavuye muri ayo matora vy'imfata kibanza turabigaruka ko handi hato muri ano makuru aza kubagizwe ahanini na kamarampaka mu Burundi. Nongirinda bahikaze n'icuti bakunzi ibijwi rya Amerika umwanya n'umwanya ivyavuye matura kamarampaka mu Burundi biramenyekana ibitigira ivyimfata kibanza bitangwa n'imirwi yatunganije amatora ku rwego rw'intara zitandukanye CEPI vyerekana ko ego iri imbere ku ntara 18 zigize Burundi zitanu za mbere muri ego ni Karusi ifise 83 n'ibice 76% kwijana nkuko bitangazwa na CEPI Karusi. Intara ya Kirundo naho iza ku mwanya wa kabiri iri kuri 83 n'ibice kimwe kwijana. CEPI Ngozi ivuga ko Ngozi abatoye ego bagera kuri 82 n'ibice 8%. CEPI Kayanza ikemeza ko abatoye ego bari kuri 82 n'ibice 45%. Umwanya wa gatanu urimo Muyinga uri ku 87 n'ibice 4%. Impande zitandukanye zikaba zatanguye kugira ico zivuga kuri ayo matora ya kamarampaka ivyo bitigiri bitandukanye. Umugambwe Iprona wemewe n'amategeko usigura ko ushima gose uko ayo matora yagenze mwitangazo ryashizwe ko umukono na Abel Gashatsi aramutswa uyu mugambwe yahamagariye imigambwe yose n'inani kuzokwemera ibizova muri ayo matora badahiga imanzi. Urunani y'amizero y'abarundi mu ntara ya Kirundo bwo rwatangaje ko rugiye kwitura ubutungane kuko abanywanyi bago baburabujwe cane abandi maze kugira ico bavuga ni igihugu c'Ubudagi cavuze ko kibicishe mushikiranganje bw'imigendranire yabwo n'ayandi makungu ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rije kuzimanganya amasezerano ya Arusha. Mukanya duca tubandaniriza kamarampaka mu ntara ya Ngozi. Ngozi ibiharuro vy'imfata kibanza vyerekana ko ego yoba yatsinze oya ikomini ifise amajwi menshi hakaba ari mwumba ivukamwe umukuru w'igihugu c'u Burundi pia nkuru nziza rekumenyesha makuru ijwi rya Amerika. Ingozi Fidelite ishatse habitugire kumuriri.
Dufatiye ku yarofata kibanza biva mu biro bijeje amatora ku rwego rw'intara ya Ngozi ego yaronse amajwi 83.8%, oya yaronse 11.3%. Amajwi yabaye impfa gusa agera kuri 3.1%, nayo abadafite aho bahagaze angana na 2.6%. Mu gihe hari yiyandikishije 1,081 birenga gato igitigiri cy'abitavye amatora kingana na 92.5%. Makomine 9 agize intara ya Ngozi yabonetsemwo ego nyinshi ni komine ya Mwumba yaronse amajwi 93.5%, oya nayironka 3.3%. Iyo komine isanzwe ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza avukamwo ni naho yatoreye mu gitondo cyo ku munsi wa kane akaba kandi ari imboneje w'umugambwe SNDD-FDD ukaba warushigikiye ego. Ikomine igira kabiri mu ntsinzi ya ego ni Tangara ifise amajwi 86.8%. Ikomine ivuga nyuma makomine yatoye ego ni komine ya Gashikanwa ifise amajwi 76.4%. Ikomine yabaye ya mbere muri zatoye ego ni komine ya Kiremba ifise amajwi ya oya angana 15.6%. Iyo komine niyo vukamwa gatongwasa umukuru ni kwabinzara y'abarundi utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe nyene ku munsi wa kane niho yari yatoreye. Ikomine yabaye ya kabiri muri oya ni ya Gashikanwa ifise amajwi angana 13.3%. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu imbere ya saa sita mu ntara ya Ngozi hari hatekanye abantu bari ku mirimo yabo ya misi yose aho nyuma yikonje bari baronse kuri uyu wa kane kugira ngo baje mu matora ya kamarampaka y'ibwirizwa shingiro. Twagerageje kurondera abanyagihugu basanzwe kugira ngo bagice bashikirije kuri ibyo biharo mfata kibanza bamwe muri bo bavuze ko badashaka kuvugira ku radio abandi nabo batumenyesha ko barindiriye itangazo ry'ibiharuro ntabanduka ku gwe w'igihugu naho biruko mukuru umugambo CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi Ciza Jean yabwije ya Amerika ko bakiranye akanyamuneza intsinzi ya yego yashimye kandi n'ukugene ayo matora yitabiriwe cyane abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi aho kubwiwe bitabiriye cyane aya matora akavuga yuko ngiye cyo 6:00 abenshi muri bo bari bamaze gutora ku ruhande rw'abarongoye uranamizera y'abarundi mu ntara ya Ngozi twagerageje kubarondera ariko ntitwashoboye kubaronka kugira ngo batubwire ukuntu bakiriye ibihembo mfata kibanza oya yaronse ku rwego rw'intara ya Ngozi naye ku ruhande rw'abajeje intwaro uramatewe intara ya Ngozi yabwiye amenyeshamakuru mu Burundi bakoreye ikinyamakuru c'Abadagi Deutsche Welle ko anezerezwa no kugena amatora yagenze aho yitabiriye batankomanzi ati n'utunenge duke twibonekeje nitwaye dufashe kuko ataco twononye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika.
Fidelite Ishatse yarakoze tukiri mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo runani ya mizero y'abarundi nari nabice ku masonga ko rutemera ibiharuro byavuye mu matora y'imfata kibanza bwiza nshingiro inyanywe mu Burundi. Mukuru ugo runani havuga ko bagiye kwitura bidate by'ubutungane kuko indorerezi z'urwo runani zaburabujwe hagataho. Umugambwe Frode Bunyakuri iragijya ndadaye ishami gemewe n'amategeko urashima kwego bya giye imbere nkuko muvyumva muri no nkuru tuzumenyesha makuru ijo rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Ibiharuro mfata kibanza byerekana ko mu ntara ya Kirundo igezwe shingiro byanyanywe yemejwe ku majwi angana 83 ibice ubusa kimwe kwijana guhakana iryo hinyanywa ry'ibwirizwa shingiro byatowe ku majwi 11 n'ibice 20 kwijana amajwi yabaye imfa gusa aharugwa kuri 3 n'ibice 32 kwijana ayo atacho barivuze ko akaba aharugwa kuri 2 n'ibice 46 kwijana. Ivyo biharuro mfata kibanza biva mu ngwi wigenga ujeje gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo yerekana ko abantu bitabiriye iryo tora ku rugero rwa 98 n'ibice 82 kwijana. Twashatse kumenya uko abatumiriye abanyagihugu kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro bakiriye ivyavuye vy'imfata kibanza muri iryo tora. Twegereye ubwa mbere abigishije gutora ego iza imbere cyane mu mugambwe CNDD-FDD bagaragaye cyane ku rubuga bigisha abanywanyi babo gutora ego ntibashimye kugira icyo bayivuga ko. Fabiano Bizumuremyi arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo yabwije ijwi rya Amerika ko amakuru umugambwe CNDD-FDD atangirwa mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu. Aho twabonana nawe umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu ntacyo bari bwatangaze ku matora y'ibwirizwa shingiro mu ntara ya Kirundo. Kandi umugambwe Savanya Frode Bunyakuri iraga igyandadaye wemewe n'amategeko warigishije kwemeza inyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro mu gutora ego. Severino Nkunzimana aramuswa uwo mugambwe mu ntara avuga ko atacyari gutangaza ego itsinze mu Kirundo.
Twebwe nk'abantu no muri kampanye twigishije gutora ego twabyakiriye neza kuko umuntu mbere twafise kuva ku rwego rw'igihugu umugambwe we watwi twafise ihamye ryo kwigisha ego nico gituma rero twebwe atagishatse ko twatwiteze ko ego n'ubundi teza gutsinda. Twebwe kubitwerekera kandi gwe ntacyo twabasaba ko batashobora gutsinda bo kwihangana ko mu matora niko bigenda habura na bigatsinda umwe nahubwo bakabona yuko igihugu kigize cyakeneye kuvugana ukuri umuntu mbere ishobora gushikana igihugu ku iterambere.
Murunani amizero y'abarundi kuye imisozi bigisha gutora oya bose uko bavyakira. Oscar Nzigimana arongoye urunani y'amizero y'abarundi mu ntara ya Kirundo aratanga insiguro n'igituma batashimishijwe n'ivyavuye mu matora.
Bwa mbere abarurerezi bacu bararondewe n'abajeje intwaro aho muri komine Busoni abajeje intwaro bashobora gufata abashika kuri 5 no bakaba bafunzwe. Hariho mu gitobe naho nyine barafashe uwundi umwe bamufata afite impapuro z'abarorerezi aho yarazishyiriye hose nta murozi yigeze aronka urupapuro rwo kugira ngo agire uburenganzira bwo kuyacungera. Cyo kimwe no ngamuki muri komine Kirundo naho nyene harafashwe umwe azirikwe cyo nyene ko afite impapuro ariko aragenda gushyira abarorerezi. Rero tukaba tubona yuko ibyo biharuro ntibisa n'ibyo twari kuronka twadufite abantu bacu kuko keretse abo bafashwe hari n'abaciye batega ubwoba hageze guharura cyangwa batega ubwoba batarashikayo hanyuma bashobora tinye batinye ko bagirirwa nabi cyangwa bagafungwa nkuko bagenzi babo byagenda.
None muri urwo runani wabagiye gukora iki inyuma yo kumenya ibyo biharuro? Oscar Nizigimana
twese tugiye gukora turiko turegeranya ibiharuro nk'amapeva twashoboye kuyaronka turabi yuko bihura n'ibyamaze gutangwa by'imfata kibanza turiko turagerageza turondera mu masesi turaho ukuntu bimeze. Inyuma yaho ibiharuro tumaze kubibona ukuntu bimeze tubona ukuntu tuca dushingisha urubanza kuko tubona yuko habaye amanyanga menshi cyane muri amatora.
twarondeye umuco kuvyo urunani ya mizero y'abarundi rurega abajejwe intwaro ku gwego go hasi hijya no hino mu ntara ya Kirundo no kumenya uko itora ryagenze muri rusangi hijya no hino muri yo ntara tubajije buramatari w'intara ya Kirundo Merikiro na Nkahomba yatugaragarije impungenge afite zo gutanga amakuru ku radio yugariwe imirongo ya FM mu Burundi n'ikigo cya leta kijejwe kugenzura imenyesha makuru CNC twegereye kandi umukuru w'umugwi wigenga ugejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo Pascal Imana ariyo arongoye uwo mugwi yabwiye ijwi rya Amerika ko itegeko bafise ritabaha uburenganzira bwo guha amakuru amaradio ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imirongo ya FM na CNC mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jambo sekonda rinze gusa tukibutsa ibumviriza ijwi rya Amerika ko nubwo imirongo ya FM basigura ko yugaye abo mu rwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC badusiguriye uko amenyesha amakuru bacu babandanya bakora ukuri kwamye bisigura ko muri uko gukora no kuronswa amakuru babwirizwa akuyaronswa atagigoranye twandanye vya kamera mpaka ariko unye dukwitire mu gihugu cha Kenya aha barundi batari bake baba Nairobi atamahirwe yo gutora baronse kuri wa kane abenshi muri bo n'abari biyandikishije mu gihugu cy'u Burundi hamwe mu baganire n'ijwi rya Amerika bavuze ko byababaje cyane bakabigereranya n'ukwakwa ugene igihugu ureka ibindi kuri no nkuru tubaze mugenzi wacu Nairobi Eroje Wirika neza
kubera kurengerwa n'abantu ambasade y'u Burundi Nairobi tora ryaragoranye cyane byatumwe n'uko abantu benshi bataje gutora dukata twabo twitora abandi nabo baza kwiyandikisha umunsi w'amatora mu gihe hari abandi bari biyandikishije mu Burundi bizigiye kugira amahirwe yo gutorera muri Kenya Iyi misore twahuriye mu gisagara cya Nairobi iratubwira uko byagenze.
Navuye mu hira saa 11 tushitse batwereka imirongo nidutonde bari bafite ubukata nyine burya bugeze gutora tugomba twari twariyandikishije mugabo ntabwo twari bwaronke kuko ntibatwibukije ati murazoga kwa gutora akanye n'abanyagihugu nyine bari bamaze nyine kwibabarira bari mashonje harabavuye mu hira mu gatondo atanakayi banyoye babona saa 8 ziramaze kugera turaguma ngaho nyine turarindira mu nyuma niho baduhamagara turagenda gutora bwa bukarate turarindira yuko tuzotora badatubwira ati ngo umutore turabura
saa moya kweri narishitse turatonda tutondora cyangwa tubwira ati abiyandikishije ngaho kuri ambasada batonda umurongo w'ununu abandi bazi yuko biyandikishije mu Burundi nibatonde ngaho katwe twaratonze turatonda reka n'umurongo w'iwacu twe twiyandikishije mu Burundi ntiwavaho uri kweri twe tugeze imbere bacye baraza ati ubu rero abiyandikishije mu Burundi n'abatiyandikishije mwebwe ushake mubanze mubireke mubanze muje kwicarira hariya kuko mwe turabahamagara mu nyuma twicaye kugera naho saa 11 icamo mu nyuma niho twasatse tubona babizanye umukamama ati abiyandikishije mu Burundi mwebwe nimugende muzogaruka ku munsi wa kabiri mwebwe ntibibaye bamwe batoye abandi hageze ku masaha nyine nka saa 11 atangura kuvuga ati ngo abantu nibaje kugutora ngo amatora ngo araheze nyuma hageze nko masize n'usu nyine bamwe babadusomera ayo mazina barabiduha ntibashe dutaha tudatoye ubu twihenduza ko naho batubwiye ati ngo tuzogenga tuzosaza ku wa kabiri mugabo nyine ni kwari kugira abatwikure
abatatoye kandi babyifuza bibona nk'abatswe uburenganzira bukomeye
abarundi benshi twagiye twasubiye inyuma dushavuye kuko igihugu cy'u Burundi n'icyo wacyo nta n'umwe acanka gusa icyatubabaje ni uko twagiye tugashyitse ku cyo twashaka twamaze guta umwanya ngo tugiye gutora tugataha tudatoye tugataha ijoro tutashe dushyitse ko icyo kintu cyatubabaje vraiment cy'uburenganzira nabwo ase gose kuko iyo mpa ntatwe uburenganzira bari kundeka nanjye nkatora kuko igihugu n'icyo wacyo nabo twatembereye turacyari inyuma yacu kandi tuzositegeza gusubira mu gihugu cy'iwacu aho twavukiye je byarambabaje cyane rero kuba nagiye ntatoye kandi nataye umwanya ngo ngiye gutora
nararenganijwe nyene uko iyo ntaba narenganijwe bari kureka nanjye nkatora nanjye nkashyikiriza icyo niyumviye umva umuntu yashaka gushyikiriza icyiyumviro bakakimubuza nawe urumva yuko uri kurarengana
ndetse manajeri byarashabuje rwose kuko icyo ndashaka sinagishyitseko mba nayiguhakana cyangwa nkemeza sinabyo nakoze umva n'ikibazo nyine byarambabaje rwose
guca nk'ukuntu umuntu usanga batamuhaye nk'ukuntu nko kwishyira kwiza akiza akavuga ati nanjye niyumve ko ndi umurundi reka nanjye nje nyambara icyo nemeza nyambara icyo mpakana nyine ndagiye kigira uko nyine mwese akagira icyo yumva kiba kimubangukiye
ariko John Nkurunziza twashyira hamwe ry'abarundi ba muri Kenya asanga atawatswe uburenganzira
nk'abose baratoye kuba atashikiriwe harageze umwanya urahera kandi noneho nk'uko mwabyiboneye namwe ndakeka ariho mwari muri abantu babaye benshi batiyandikishije burya rero bica bigorana nicyo gituma twabatumiye kuza kwiyandikisha kugira ngo ntihaze habe ikibazo cyo kubura gutora abatatoye benshi n'abatiyandikishije abiyandikishije nka bose baratoye izo turafite ibyemeza kuko twarakurikiranye cyane ntaho twatse uburenganzira bwo gutora
uwo musore nawe abona kwitunganywa n'abyitora iryo ntandaro ya byose
ariko ivyo byose imvo cyane no bana babonye imvo yarabitumye byavanye n'ukuntu ibintu by'amatora ntibabiteguye neza cyane ni nayo mpamvu nabonye nyine byanagoranye kuko mparuye nko mu Burundi aho twahora dutorera twashobora gutora turi n'ibihumbi bingahe tugatora kandi twese gataha turose ariko nka twebwe mbona twari bakeye ino twaratoye biranka kweri birabananira bivanye n'ukuntu amatora batayateguye neza
Nkurunziza nahumuriza kubivugwa kwikarata y'itora ishobora kwakwa nk'urupapuro rw'inzira abarundi batahutse
ikarata y'itora byanze ko ngisika atakaranga mu taho ihuriye n'ibyangombwa bisabwa mu gihugu utasaba kwa passport ku mupaka cyangwa se pass ndakiye katanu mwashobora kwa kangoza na ikarata y'itora ikora umunsi w'amatora gusa nikora muri banki nikora muri microfinance nikora no mu rugo ushobora kwikurisha kugutongo ntagira abantu bagira ubwoba ndabahumurije nka diaspora kenya aho bihuriye rero ni kuvuga ngo urumva ngo ngiye mu gihugu udafite passport no bazo kunyara icyo kibazo ntagira umuntu akibaza nta mupolisi yigira kwaka ikarita y'itora
abari kwategura amatora i Nairobi babwije urya Amerika kwa nini iki kibazo cyatewe n'uko umugwiseni wari warungitse ibikoresho birenga gato kubitegira iby'abari biyandikishije gutora mu gihe hari yandikije bagira ku 1500 abari baje gutora barenga hafi 4000 nkuko twabiboneye muri Kenya abemeje impinyanyo y'ibwizo nshingiro mu gutora yego nibo benshi ni bice 62 n'uduce 85% mu gihe abayihakanye mu gutora oya hari bice 35 n'uduce 42%. Eroje wika neza Nairobi iru rya Amerika.
Juti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11:00 kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7,325, 9,685, 9,815 ndetse n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9,470, 17,070 ndetse n'ibihumbi 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Ijwi rya Amerika turacabandanya na kamera mpaka mu gihugu cy'u Burundi. Sentare nkuru y'igihugu ya Muha yaciriye mu rubanza rw'ikibiraho munyororo uri hagati y'iminsi 15 n'imyaka 2 ni hadabu abantu 9 bafashwe bagirizwa guhungamanya amatora yo kwemeza canke guhakana inyanyurwa y'ibwizwa nshingiro mu gihe bamwe bagirizwa gutabura ikarata y'itora abandi bakagirizwa gushaka gutoba amatora no gutora kabiri harimo umwe yafashwe adiko arakizwa afise umupanga mu ziba zone ni Kanyosha yemereye sentare ko ari mu rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ivyigo rubanza
muri abo 9 8 bavashwe kuri uyu wa kane ku munsi w'amatora ya kamaramaka umwe nawe yafashwe isaha 8 z'ijoro ubucara amatora afatiwa muri ziba turi muri zone Kanyosha komine Muha ariko arakizura afise umupanga Ogestenda yize yagirijwe kwitwaza ikigwanisho mu gushaka guhunga abanyamatora yabwiye sentare ko yari mu mugwimbo narakure urongowe ni witwanza usaba bariko barakizura bucaba amatora kugira ntiyagire abato bamatora cyane ngo bahunga abanyumutekano sentare imaze kumwereka ko umutekano cyungegwa n'abapolisi hamwe n'abasirikare bamuciriye umunyororo w'umwaka umwe ni hadabu y'amafaranga 200,000 Edinze Imana yari indorerezi y'amatora Ubwo runane amizero y'abarundi muri zone Kanyosha yaciriwe umunyororo w'imyaka 2 ni hadawe y'amafaranga 108,000 na senare nkuru y'igihugu ya Muha yagirijwe gukoresha urupapuro rw'imimbano no guhungabanya amatora ivyahawe yamirira kure mu guta makosa kuba murese ngo acungera amatora kandi babona ko urupapuro avise rutatanzwe n'umugwi ujejwe amatora seni. Jean Sabushimike nawe yaciriwe umunyororo w'imaga w'umwaka umwe yagirijwe guhungabanya amatora mu kwihanaguza irangi ryo ku rutoke ku mukozi yarajejwe gutunganya amatora amukojeje urwo rutoke kwitama. Yowe yari yabwiye Sentare ko byabaye nk'isanganya atabikoze ku bushake mbere anabisabira imbabazi nk'uko yari yabikoze kuri uyo yabikoreye naho yaciye atabwa muri yombi. Abandi Sentare yahanye n'abagabo bane bose bagirijwe gushaka kosha abandi bantu icyo bari gutora: Salvatore Butoyi, Patrick Nkeshimana, Serge Ndikumana na Eric Nizo Nkiza bahagaritswe kuko batabuye ikarata y'itora. Abo nabo Sentare yamuha yabaciriye umwe umunyororo w'umwaka ni hazabu y'amafaranga y'amarundi 400,000 ariko bo bari basabye ko Sentare yobeza kuko babikoze mu kutamenya mu gihe bwari bwa mbere bitabira amatora kandi batari basiguriwe neza ingene baza gutora. Mike Nyimfasha yagirijwe gushaka gutora kabiri kuko yafatanywe karata z'itora zibiri naho yatoye rimwe yahanishijwe umunyororo w'iminsi 15 ni hazabu y'amafaranga 200,000. Uyu yafatiwe mu ruziba we yavuze ko ikarata ya kabiri yayizaniwe n'umuntu kuko yumvise bamusomye. Ni mu gihe we yari yashimye gusubira kwiyandikisha ubugira kabiri aho yari yimukiye kubwira azatorere hafi ari naho yatoreye. Eka na Regis Ayishakiye yafashwe yagirizwa gushaka gutora kabiri. Uyu we yari indorerezi ya Mizero y'Abarundi muri zone Kanyosha yireguye avuga ko ahaka n'icyaha akemeza ko yatoreye mu ntara ya Kirundo ku gapapuro RCPC kubera yari umushoferi w'umushingamateka kandi karata y'itora yari yayibagiriye mu gisagara cya Bujumbura. Abwiwe ko ari mu ndorerezi z'amatora Ayishakiye yahisemo kumanuka mu gisagara cya Bujumbura kugira apfume akurikirana igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora nk'uko yabibwiye Sentare ari naho yaciye ahagarikwa. Sentare yamuciriye ihadabu y'amafaranga 400,000 naho we yari yakanye icyaha yagirizwa agasaba kwezwa. Kiresabo cyenda ejo nyene ku wa kane Sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza yahanishije umunyororo w'imaga w'amezi atatu Lambert Harerimana ku cyaha cyo gutora kabiri. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Jeni mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitwe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru n'ubu turabandanya tubabwira ivya kamarampaka. Dusubire mu ntara ariko ubu hagati mu gihugu cy'u Burundi imurambya, aho turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Diane Ndonse akorera hagati mu gihugu cy'u Burundi. Diane, amahoro.
Amahoro neza.
Ego, ibitigiri vy'imfata kibanza ngahe imurambya bimaze gutangazwa na CP vyifashe gute?
Nuko mu ntara ya Muramvya ahanini batoye ego ku bice ku majwi 79 kwijana.
Hanyuma mu makomune yandi atandukanye agize iyo ntara ya Muramvya.
Komine ya Rutegama niyo iza ku isonga ku majwi 85 n'ibice 3 kwijana. Hagakurikira komine ya Bukeye ku majwi 79 n'ibice 65 kwijana. Hagaca hakurikira komine ya Mbuye yatoye ku majwi 77 n'ibice 8 kwijana. aho nimugihe komine nimugihe abatoye oya bobo batarengeje amajwi 13 n'ibice 22 kwijana muri yo komine nyene yambuye hama muri komine ya Muramvya nayo ariyo igize mu mugwa mukuru w'intara amajwi 75 n'ibice 6 kwijana mu gihe oya nayo yo yarose amajwi 13 n'ibice 6 kwijana komine ya Kiganda nayo ariyo yitwa ko yatoye kubice bitoyi ego yatoye kubice 74 n'ibice 2 kwijana mu gihe ego oya yoyo yarose amajwi 19 n'ibice 5 kwijana hari n'abatagize rero ico bavuga bashitse kubice 4 kwijana hamwe nabo amajwi yabahisa gusa n'ibice hafi 3 kwijana
Diane hari aho mwavuganye bo mu migambwe itandukanye bo mu nani zitandukanye haba muri CNDD-FDD haba mu runani ya Mizero y'abarundi kugira ngo bakugire ico bavuga kuri ivyo bitigire vy'imfata kibanza
urongoye umugambwe CNDD FDD ariwo usanuwa watsinze ayo matora mu buryo bw'uye butaratangazwa cyane na seni nuko bavuga yuko atacu bafise babwira ijwi rya Amerika ariko abo mu Mizero y'Abarundi bobo urunani ya Mizero y'Abarundi bavuga yuko amatora bobo batsinzwe kubera yuko ahanini indorerezi zabo abateza guhagarikira amatora yuko batashe guhagarikira uko bikwiriye kuko banahaga twenigi polisi mu bari bajeje kwihagarikira
urakoze cyane gose Diane Ndonse ubandanye ukurikira iyo nkuru uyikurikiranira hagufi haba ngaho Muramvya canke mu ntara zindi zegereye Muramvya nka za Gitega hama turaza gukenera amakuru yacu yo hanyuma uze kutubwira uko bizoba vyifashe
ego murakoze name Diane
Nuko rero mwavyumvise ingene vyifashe mu ntara zitandukanye ntara ya mbere ni Karusi aho sepika Rusi yemeza ko abatoye ego bayitoye kuri 83 n'ibice 76 kwijana ku mwanya wa kabiri hakaza Kirundo sepika Kirundo iyo bivuga ko 83 n'ibice kimwe kwijana ariyo yatoye ego Ngozi iri ku mwanya wa gatatu 82 n'ibice 8 kwijana Kayanza nayo ku bwa kane kuri 82 n'ibice 45 kwijana Muyinga 81 n'ibice 4 kwijana Cibitoke 80 n'ibice 8 kwijana Bubanza ku mwanya w'indwi 80 n'ibice 6 kwijana Intara ya Muramvya nkuko mugenzi wacu Diane Ndonse yaje kwitubwira ni 79 n'ibice 79 kwijana intara ya Gitega sepi Gitega ivuga yuko abatoye ego bayitoye kuri 75 n'ibice 8 kwijana hama intara ya Bujumbura nayo abatoye ego vyimfata kibanza ngo ni 75 n'ibice 74 kwijana Ruyigi hizuga 11 yatoye ego ku bwa sepi Ruyigi kuri 72 n'ibice 67 kwijana sepi Bururi yemeza yuko iyo ntara iri ku mwanya wa 12 yavuyemo ego izigera kuri 71 n'ibice 96 kwijana cankuzo ku mwanya wa 13 ni 70 n'ibice 52 kwijana Rumonge ku mwanya wa 14 66 n'ibice 52 kwijana Makamba ku mwanya wa 15 65 n'ibice 6 kwijana Rutana ku mwanya wa 16 uri kuri 62 n'ibice 91 kwijana Mwaro kuri 61 n'ibice 74 kwijana Sepi Bujumbura Meri hiyo yavuze yuko ego yavuye muri Bujumbura Meri yajingana na 53 n'ibice 1 kwijana uko rero vyifashe ariko imbere yuko duhava duhana agahindukirano babwira yuko ari nk'amwe iryo tegeko nshingiro ry'u Burundi ryamutswe ryemejwe umukandida wese ashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu azobwiriza ko afise imyaka 35 kwijana hama ibiringo vy'umukuru w'igihugu bikazovanwa kuri 5 bishwe kundwi bibiri ibibanza bikomakomeye muri leta vyose bizora mutwe mu Burundi atigeze agira ubundi bwene gihugu izindi ngingo zizohinyanyugwa nuko intebe y'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu izovanwaho igasubirizwa n'iyo umushikiranganje wa mbere azobazwa ibikorwa vya leta vyose umushikiranganje azogenwa n'umukuru w'igihugu mu gihe itegeko ryahahora ryatomara ku mukuru w'igihugu ategeza kudasangira ubwoko n'icegera ciwe integuri hari bu yivuga yuko ivy'ubwoko ataco bitwaye ibwizwa nshingiro rishasha yatomora ku inamashinga mateka na nkenguza mateka ata uburenganzira bifise byo gukombora umukuru w'igihugu no mu gihe bafise amakosa akomakomeye akoze ikosa rikomeye sibo bazomwegura nta murundi numwe auranishizwa hanze igihugu nkuko iyo ntegure y'itegeko ibivuga nuko rero ncuti bakunze twasubira samoya ni minota 30 myandi makuru tubafitiye mururanigwe na Lidiane nahazwe yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi n'abanyamakuru bacu batandukanye badufashije tutibagiye na Ingenieur Linas yari muhinga bw'ivyuma twemwe tuti muranigwe mubanye mu byanyu.